nzamba
nzambira samirana
Kumuswa gata tuige na kezo ya gata tunzeru mwaka mbubili na milongibili na kane nchuti na mwe bakunze waka jiri nzamba gati kakawe ndawahe mngiri wachangye mngara musebi vanyena humo herere ye ili ni jasangu jama kurumu kirundi kwa wateguri ye ayunayo akawagizu kwa nizingi ngunguru nguru zikurikira Majoro Jafet Mukeshimana ya urarongo igipolisi muri komine Giharo mu ntara ya Rutana yarayagandaguwe atemwe imipanga ku mutumba nkanka muri zone muzie abantu munani bakaba bahagaritswe kumva z'amatohoro abasirikare bakoreye muri contingent atimis bari baheraniwe amezi 18 yagashiruka rute kabo baraye baronkejwe amezi 5 uyo baheraniwe barashima ariko bagasaba ko nayo yandi moyaronswa vuba Naye mu makuru ajanye n'indero umunyamabanga mukuru w'umugambwe uruka ubutegetsi CNDD-FDD Reverien Dikuriyo avuga ko igihugu kidakeneye abantu bize za kaminuza ahubwo ngo gikenye abize imyuga kuko abize amashuri menshi kuri we atacoba muri igihugu erari n'ibizi akurikiranira hafi ibibazo bijanye n'indero wabona ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD y'iyo bageza iby'igihugu gikeneye kuko abize imyuga ari benshi cyane kandi atamirimo bafise kubera ubutegetsi bubi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
ndatsubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano urongo y'igipolisi muri komine Giharo yarayagandaguwe atemagujwe imipanga Major Jafet Mukeshimana yagandaguriwe ku mutumba nkanka muri zone muzie ya komine Giharo nk'igihe cy'isaha 12 z'igice cy'umugoroba abantu munani bakaba baza bahagaritswe kumva z'amatohoza Idonido na Edi Claude nini nazwe
Muko amakuru dukura ngaho muri komine Giharo Major de Police Jafet Mukeshimana yagandaguriwe ku mutumba nkanka muri zone muze ya komine Giharo atemaguzwe ibipanga mu gipolisi ngaho igiharo bakavuga ko bamutemaguriye mwitongo iwe aho yaragiye mu ndimo ayo makuru akemeza kandi ko Jafet Mukeshimana yaguye mwitongo iwe mu gihe yarasize umucungera ubuzima munyuma umugore asanzwe aba aho afitiye indimo acagaruka guhamagara amugendanira avuga ko batazi komiseri Jafet Mukeshimana ahagiye bagiye kurondera ngo bakaba basanzwe yatemagujwe ibipanga mu mutwe yamaze gucikana uwo mugore hamwe n'abandi batatu bakaba baciye bahagarikwa ubwo nyene batwagwa gukorwa ko amatohoza amakuru avangaho bakavuga ko yoba yazize ibyo bamaze iminsi bapfa na zimwe mu ndongozi za CNDD-FDD aho bakavuga ko byandurutse guhagarikwa ry'abantu batatu bamwe bari mu mbonerakure zine zafashwe ku munsi wa mbere inyuma igandagurwa ry'umusore azwi ku izina rya Josiwe Iraganje ryabaye mu ndwi iheze Iryo hagarikwa rikaba ryarashavuje indongozi za CNDD-FDD cyane cyane Sylvain Nzikoruriho arongoye CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Burunga mbere ngo akaba amaze iminsi agirisha inama abanyagihugu hamwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD yihaniza gusubira gushira mu kanwa izina rya Bernard Nibizi arongoye imbonerakure muri komine nshasha ya Musongati akaba anarongoye ubuyobozi bw'indero muri komine Giharo ari mu bagandaguye uwo munyagihugu ubu akaba akiri mu kinyagero aho bivugwa ko mbere yoba inyegeje kumuhana w'urongoye CNDD-FDD Sylvain Nzikoruriho ngaho mu Rutana uko gutumvikana mbere ngo kukaba kwatanguye mu mwaka uheze aho Jafet Mukeshimana yatanguje amatohoza ku munyagihugu yishwe mu kwezi kwa gatanu aho imbonerakure zirimo izigendanira Sylvain Nzikoruriho mbere nubwo amatohoza yari yatanguye akaba yahavuye aburizwamo abatari bake bakibaza ko urupfu rwa komiseri Jafet Mukeshimana rwinyegejemo ibintu byinshi hakike kwa ko abo bategetsi muri CNDD-FDD babifisemo uruhara na rya atemera ko bamukoresha amanyanga kugeza ubu abantu 9 harimo wike kwa kuba yagandaguye Japhet Mukeshimana bakaba bamaze guhagarikwa 8 bakaba baduganywe ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana wo bavuga ko yoba yishe nyakwigendera akaba yariwe akiri mu gasho k'igipolisi hari ya igiharu Japhet Mukeshimana agize umuntu agira 9 gandaguwe ngaho muri komine Giharo kuva mu mwaka wa 2025 batanu bakaba bishwe muri uyu mwaka kuva mu kwezi kwa gatanu nka bose bakaba bagandaguwe n'ugwaruka gw'imbonera kure wa CNDD FDD banyagihugu basaba ko hoba amatohoza yimbitse kuko ubwicanyi buhabera butigera bukugwa ko amatohoza
Edi Claude nini nahazwe tumushimize tubandanye n'amakuru twabateguriye abasirikare bakore muri contingent optimis baraye bahembwe agashiruka bute kabo kameza 5 mu mezi 18 bari baheraniwe barashimishwa nuko kugashira kabute kabonetse ariko bagasaba kuroswa na yandi mezi asigaye kugira nibagume bahakurira kubgaraye inkuru ya Boffice niyongere
Amakuru atangwa n'abasirikare bari basanzwe bavuga ko baheraniwe amezi 18 y'agashuruka buteka Artemis baronse ubutumwa kugenekereza rya mbere nzero mu mwaka wa 2024 mu matelefone babwira ko baronse amafaranga y'amezi 5 ayo makuru nyine navuga ko baronkejwe aho gashuruka buteka amezi 5 kandi bakaronka kose arabo mu batari 65 65 67 68 hamwe n'iya 69 aho muri batayon ya 62 63 64 bo nubu baracishuza amafaranga baheraniwe ya meza 2 yo kugashuruka bute ka Artemis mu gihe abo mu batayon ya 69 na 68 zerutse kugombogwa zisabira hamwe na batayon ya 71 agashuruka bute ka mezi 7 y'umwaka w'ibihumbi 2023 abasirikare basaba kuronswa irane byose baheraniwe kandi bahembwe ntibaje baragira ibirane bisigara inyuma bidahawe ibyo bita mu mvugo zabo ngo guhakurira ku bwaraye ikindi abasirikare bavuga nuko guteba kuronswa aho gashuruka bute bibagira ko ingaruka mu miryango na cyane cyane mu migambi y'abateguye kwirangurira naho abagenda muri ubwo butumwa bwa Artemis basavye ingurane muri koperative yo kuziganya no kugurana na igisirikare Secadem baheza bakama ariko barakatwa amafaranga yo kuriha angana n'ibice 8 by'aba batarije kandi abonetse naho nyine iyo koperative ikongera ikiriho iryo deni basaba ngo igisirikare n'igihugu kubahemba ku gihe batebaganye naho amasezerano bagirana na Secadem mu kubaha ingurane ahindugwe yisunga guteba kwa kugashiruka bute ka Artemis
inzamba
tubandanye n'amakuru twabateguriye Burundi nibukeneye abantu bize kaminuza bukeneye abize imyuga ivyo bivugwa na Reverie Rondi kuri yo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD kuri we abona ko abize amashuri menshi ataco bimariye kandi ataco bazokwigera bamarira igihugu agahamagarira kugwiza amashuri y'imyuga gusa yabivuze ku munsi wa kabiri mu kiganiro haya bamenyesha makuru tumukurikire
ugiye hantu hose usanga uzanye imashini shasha yo muri izine umutekinisiye azifunga n'umukenya usanga umuntu akora imoteri iki n'umuganda yega nibyo tuvuga bari kuvuga tubona ibyo tuvuga mu mugazi wa tuti reka je kuraba nimba ari ahantu habuze ibikoresho tubigure mugabe ibyo tubona baze bapanze hari n'ikindi bambwiye kumbaza bati muri kaminuza babayeho nabi areka twaracuritse Jesi nabyo kugira nitwe kwabicuritse none bishobora gute yuko mu gisoda intwazangabo zisumba abasoda abantu seke bose bagomba kujya kuri kaminuza bose hasabura rero abatekinisiye ade na ae none izo idini zokora uzokoresha muri sansi muri idini ko abatekinisiye bose ari ade urumva twe twaracuritse tukomba revolution industrielle ya ade tuko mara revolution industrielle ni AE minimo magi ahe abandi bose ba constructeurs n'abantu ba PhD mu bazo kuconserva ibyo abandi ba Afrika mugabo twese ufatira hani vetse abantu bo 50 bari ko minus 2025 uzosanga dufise bari sanse umwe batiye guhana akazi kubera bwa ati je nka muha kazi acakora ka bahatruwa umva rezo mu rugendo twese tubivuga ubwo hanyuma tubwire kuri do conscience duhindure
urongo mugambwe uri ku butegetsi ariyo bagiza iby'igihugu gikeneye kuko abantu bizi myuga baruzuye ahubwo babuze aho bakorera kubera ubutegetsi bubi ivyo bishikirizwa na irari nibizi akurikiranira hafi ibibazo bijanye n'indero mu Burundi agatanga n'akaruru k'amashure shingiro abuze ivyankenerwa hakaja ko hakabura n'inyigisho z'akanovera tega matwi irari nibizi
kugira icyo umuntu avuze ku mvugo y'abanyamigambwe cyane cyane mugambwe ku butegetsi n'ibintu bitoroshye na gatoya n'ibintu bitoroshye na gatoya kubera nibyo baravuga barayaga bari mu biteramo barayaga iyo umuntu ayaga atatora hama rero nico bituma usanga kenshi ari imvugo umuntu adashobora gufatira ko kugira ngo agire ica terera kuko hari igihe umuntu yaza kurukwiyobagiza ibihari uburundi ntirukeneye abahinga bamwe b'amadiplome y'imyaka itatu canke imyaka ine y'amashuri yisumbuye canke imyaka cumi n'ingahe y'amadiplome yo hejuru uburundi bukeneye abategetsi bukeneye ubutegetsi bufise imbonakazoza ubutegetsi bugira imigambi hanyuma bukayishitsa kuko bwihaye uburyo ubwo buryo ni ukuvuga intwaro nziza abatware batagira agasembwa amategeko atagira agasembwa intwaro nziza ifasha yuko abantu baje mu gihugu kuzana uburyo gushiraho amashira hamwe gushiraho inganda bashobora gukora urudandazwa bashobora gushiraho inganda mu mahoro atawurikora basopa atawubabuza gutangura umugambi wabo atabiturire atakunyuruza amatungo y'igihugu guhera hejuru muri banki nkuru gushika hasi murajya amashira hamwe uburundi ntibukeneye abo bahinga abahinga dufise bararenga ahubwo dufise abahinga benshi baba bo mu mashuri matoyi ayisumbuye igituma ngaho agenda agasanga umuntu ashiraho icuma umuntu ariko arakora mu ruganda nta n'inganda tugira ni mu Kenya no mu Uganda ni kubera indero batanga turakeneye indero rero reka novera iyo ndero ya kanovera rero si aya majambo ivyo vyuma bavuga ko bikenewe n'ukuri nanyarutse amashure turafise amashure shingiro amashure amwe baje kwigisha mw'abana badashoboye gutora ikibazo cyo guheza ishure shingiro ajya amashure y'ubuhinga ntagira abigisha ntagira ibikoresho ntanakwiye
irari nibizi abandanya hanura nyabuntu ubutegetsi guha ivyankenerwa amashure abigisha bafise ubumenyi bukwiye kugira batange inyigisho z'akanovera ariko rero imbere ya byose hoshingwa intwari ibereye n'iyubahirizwa ry'amategeko kugira uwifuza kugira icyo ashinze mu gihugu abikore atanze itizi subira mukurikirane irari nibizi
nibashyire hajya amashure bayaha ibikoresho bayaha abigisha bubashwe bubahirijwe mu byo bakora no mu buhinga hama abo bigisha baje kukibyo bakoreshe mu gihe abo bigisha boronka uburyo abo banyeshuri bakaronka ubuhinga n'ubumenyi abana b'u Burundi ntibobura icyo bamara icyo kindi nushira ko nuko nabo bantu bafite izo mpapuro turafise amadiplome nibabazanira inganda kuzana inganda ni ukuvuga yuko boheza bagashiraho ubutegetsi bufasha yuko umuntu ashaka gushiraho uruganda yoroherezwa mu gushikira umutahe mu gushikira amadeni mu gushiraho ibyerekeye amakori ibyerekeye amategeko y'ukubahiriza abo bantu bene imitahe ibyerekeye ubutungane bukingira abo bantu bene imitahe mu gihe bugira akantu k'akarenganyo ibyo nibyo Burundi bukeneye nibashireho izo nganda ntibazohura abarundi babikoramo bakureho ibyo biturire bakureho uko kunyonyeza abanyagihugu ivyo vyose vyovaho dufise abahinga benshi cyane batagira iyo bakwigwa ahubwo babuze iyo baronka gatumba baja ko bakaronka naho barimo bakaronka n'ibikoresho aho murumva yuko abana b'u Burundi amadiplome turayafise abanyeshuri bavyize barahari bicayeho ntanganda zihari abo zishizeho baca batotezwa nabo nyine bo mu mugambwe ategeka hanyuma rero dukeneye intwaro nziza dukeneye imigambi myiza dukeneye amategeko cyane cyane ubutungane bwubahiriza bose n'ahandi turakeneye n'indero nziza ndero ya kanovera niko ntagenda za n'ibyo bikoresho arabikenewe mu mashure arabize abishireho bafate ishure ya karuriro bayikurikirane hama barabe yuko barundi babuze ubwenge abayirundi barabishoboye barafise ubwenge ikibagoye nuko ubukene bwabishe ntibari buronka amafaranga yo kurangura ntibaronka amafaranga yo gushaho n'izo nganda nabashize ko barabyiba.
Ingabo z'u Burundi kona ziri muri Kongo iharanira demokarasi ya Kongo ngo zagiye kubuza basuma bibigihugu cha Kongo bishikirizwa na Reveriano Ndikuri yarongoye umugambwe CNDD-FDD hari kuri uyu wa kabiri mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru n'amaradiyo. Abenyesha kandi ko bagiyeyo kubera n'ibindi bihugu biriyo n'abasirikare bafunzwe kubera bataye baromoka kuko byabananiye bagashikira mu gasho ngo bahanwe kubera bakoze ikosa. Umviriza Reverian Ndikuri.
Idosiye za kumwe ni dosiye zirimo abantu benshi ibihugu byinshi bumva rero bavuze bati Uburundi buri muri Congo bose bakoma induru ngira ngo utaravuga njyana uta bakoma umwari bonyine nibo bemera ingabo z'u Burundi abandi bose bavuga ati ndeba ashaje gukora iki yiga ugiye gukora amasahani kubuza umuntu rika none aha barundi bari kwata atawiba rika urunuru kama tiko turagwana rika tiko komite imbere imeze neza dokere imbere fwe umva rero natoje mukira duhunga banye baraduharura ko ibiri Kongo biri mu Burundi nibi da FDC havugwa amaje mu mesi kubera hariyo bose hariho ababikeneyemwo nimba uzobona turi muri Kongo ukumva u Rwanda ruvuze kwenye Rwanda muri Kongo turiyo ruvuga gute nimba koko kora ruriyo none wovuga tariyo ga hamuvuze ngo hariho abagaraje kurasa cyangwa kugurwana ibyo ni vyigisoda cyane abaye musoto ne komanda na jina mugacho hama abazuru sega bakwanye ko bita kabona akatirino karabazu abazuru abazuru bamwe bafunzwe kende zuru kaso izari kende zuru azita kende zuru bibana niko zwagize bariko ndiga perube Rika na sosiyete itagira amategeko.
Ino ngaha duciye dusozera ano makuru yacu nkabashimiye mwebwe mwese mwafasha akanya ko kudutega yomi kuri mikomwe ari kubona Josephine Johnson Nzimana naho butaha.